Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 26 myandagaro n'umwaka w'2026 nshutiramwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba yatakawe ndabahaye imiriwe cyanke mwaramutse bibanye naho muherereye izi ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri izi ngenguru nkuru zikurikira. Ishirahamwe Oricome rirababajwe no kubona amasoko n'amazu y'ubudandaji aguma asha hirya no hino mu gihugu kakaba kamizwe n'ingoma ndetse ntihabe n'amatohoza kugira ngo ukuri kumenyekane. Ibyo bikaba biteye amakenga. Reka n'ishirahamwe ry'Abarundi baba mu gihugu c'Ububiligi niko ribibona, bakavuga ko Abarundi mudasabwa abo bakwiye kwicarira ibibazo bihanze igihugu harimo n'ibyo guturira amasoko. Makuru aja n'ibidukikije, abanyagihugu bo muri komine Nyanza bariyamiriza ibikorwa byo guhonya amashamba cimeza biturutse kubaca ibiti byo muri ayo mashamba abajejwe ira karaba hirya kubera bamunzwe na ruswa. Murano makuru muraza gukurikira kandi ikiganiro ku isoko aho tuzagaruka ku kibazo cy'umwaka w'ishure urangiye aho akanovera k'indero kagiye karatituka hari na yandi ni mukanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutse. Ishirahamwe Rikome rirababajwe cyane no kubona amasoko aguma asha agatukombera atacamira nkaho umengo mu Burundi na leta ihari. Ni mu gihe amazu y'ubudandaji n'isoko yo mu Kinindo ziheruka gusha zikurikirana muri iyi minsi itanu iheze, leta ikaba atatangazo riboneka irasohora. Twumvirize Jean Ndwimana n'umuvugizi w'ishirahamwe Oricom.
Mu bisanzwe isoko burya niwo mushinge w'ubutunzi haba mu miryango cyanke kuri leta ubwayo, ariko rero ikibabaje suko hari ibisha bigatokombera. Ikibabaje nuko ibyo bisha bitokombera atacamira umenga mu gihugu nta leta ihari, nta nitangazo ivuye haba mu biro by'umukuru w'igihugu haba mu buvugizi bwa leta, nta na kimwe bose baguma binumiye. Ubugize ngo aragenda mubo muri leta ngo aragenda kurabaho ibara ryaguye, twarabibonye ejo bundi kwa gatanu aho isoko yazinduka iratokombera. Isoko igizwe n'amagaleri abiri, galeri Ndayizamba na galeri Roparizie, ivyo vyaratokombeye bene umurango babona atacamira. Hanyuma umuvugizi w'umukuru w'igihugu yitwa Bazombanza yaragiye abwira abari ngaho, abwira abamenyeshamakuru yuko iyo soko yaturiwe ni pasi imwe yo kugorora, imwe bagoroza amakara atari n'imwe ngira ngo atari n'imwe y'intuzeye yakura elektrike. Rero akaca avuga mugabo ngo yahiye ngo nta muntu yari bwaze ngo nta muntu yari bwinjire muri iyo galerizo galeri ngo hari hakiri kare. Ni ukuvuga yuko yavuze yuko iyo pasi ariyo yaraye iragorora yonyene muri iyo galeri. Hanyuma buri mu guca bukeye ica itangura guturira urutavana ko ayo magaleri. Si ibyo gusa biteye amadidane kuri iryo turigwa ry'amasoko, hamaze gusha amasoko menshi cyane, udushyizemo n'isoko nkuru mbere kizigenza wazuze yahiye mu 2013 hari zahiye imbere yaho bahereye ku isoko y'Ibururi bata baraja mu zakayogoro bararurumbika baravayo yabirya bya tedemi by'ubudandaji ukomeye mbere ntibatinye n'ubudandaji bw'abanyamahanga.
Jean Duimana abandanya avuga ko uku guceceka kwa leta bituma abantu bagira amadidane ko yoba ariyo ifise uruhara mu iturigwa ryayo masoko no dosubire tumukurikira
abantu barafise amadidane yuko leta y'u Burundi ishobora kubifise mu uruhara kuko ntibishoboka ko ibintu byosha bigatokombera uravye nk'isoko nkuru n'ubu gushika kubitarubakwa ivugwa ko na vyinshi mu byayituriye gushika n'iki gihe leta y'u Burundi atana kimwe irakora itarashira hamataragira amatohoza namakeye muri izo soko zose duvuze zirenga cumi na zingahe leta ntirashiraho umugwi atawegami ngo utohoze nadushikiriza abarundi n'amakungu ikintu giturira ayo masoko. Murumva rero abanyagihugu eka mbere n'amakungu nta muntu yokura ikizigizigi cy'uko ayo masoko ibiyaturira bishobora kuba biva muri leta bishobora kuva mu bozikingi uravye n'ingene bikwega mu kuja kuzimya hamwe ngo kizimyamoto ngo zirihani cyangwa ngo ziri ngo nta mazi zarose n'ingoga cyangwa bagasanga hagiye zidakomeye ivyo vyose ku by'ukuri byerekana yuko isha ry'amasoko mu Burundi rifise rifise ico rivako kandi leta y'u Burundi ntibivuge ikintu giturira amasoko ikintu gihekura abantu kuko hapfa abantu benshi kandi hayogera ibintu byinshi rero abaja mu bitaro batabuze abadovuga baca bagwara mu mutwe ivyo byose bikaba leta irorera mu bisanzwe abo oye bose bagira impanuka abo bose baca bagwara bakagwara mu mutwe kubera ihahamuka leta yateza guca bafata anshari jibicishije muri cya kigega leta kimwe cya solidarite nuvuga bya bindi bafashisha abantu byari mu bushirangaje bwo gufatana mu nda
tukiri muri icyo kibazo kijyanye n'itirirwa ry'amasoko ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi diaspora burundese yatewe umutima uhagaze n'amasoko n'ibibanza by'ubudandaji biguma bisha hirya no hino mu gihugu ariko leta ntihagire amatohoza ikunda kugira ukuri kumenyekane. Ibyo bishyikirizwa na Emery Kamey yarongoye iryo shyirahamwe inyuma yaho hahiriye kuruno wa gatanu uheze amazu y'ubudandaji kwa Ndayizamba na Ruparije haca hakurikira kuri uyu wa kabiri isoko yo mu Kinindo. Emery Kamey avuga ko bifadikanije n'abarundi babuze ibyabo byari bibatungiye imiryango asaba abarundi mu budasa bwabo kuja hamwe bakaganira ku bibazo bikomeye bihanze igihugu n'icyo kugwa tumukurikire.
Icyo twoshikiriza kuri aya masoko amaze iminsi asha ku rugero rudutangaza no kuremesha abariko barabura ibyabo muri ayo masoko tubamenyesha yuko tubashyigikiye muri ibi bihe bariko baracamwo bitoroshe. Ikindi kigira kabiri nuko leta yo kwiheba ikavuga abantu bariko barakora ibyo bintu ikanagerageza ikanagira n'amanke turabona heze imyaka irenga cumi ibyo bintu biba havugwa vyinshi ariko abariko barabikora bose nugo bamenye ko ari gufuna amaboko abarundi kubaturira ibintu baba barakoreye ubuzima bwabo bwose ibintu baba baziga ko ari byo bizobatunga ubu minsi isigaye bigatunga imiryango yabo bikabaherekeza no mu busaza no kuzibagiza abo abakozi b'abarundi bose aho bari mu kwica kazoza no kwica ubutunzi no kwica igihugu cyose mwizera w'igihugu cyose. Icyo twe hanura barundi dufatiye yuko ibihe bibindi kandi atabwira budaca nkuko twamatwe ko turabivuga ibi bihe bikomeye igihugu kiba kiriko kiracamwo mu bisanzwe n'umwanya uko abantu baje hamwe n'umwanya yuko naho baba bafite ibibatandukanya bavuga bati tubirindire tubanze tuje hamwe turabe ingene ibi bintu byohagarara kuko murabona turetse nayo masoko ubutunzi bw'igihugu aho bwari bugeze iyo hagize ikintu kimwe kigasha kingana nk'ukwego kw'isoko ufashe nk'irya soko ruparize ingene yangana yari ifise uburemere buhakwa kungana nk'imwe soko nkuru ya Bujumbura yasha uravye woyikora ku mayetaje akayishira hasi ingene yocingana yoba nini cyane gose itabaye ica gatatu yoba ica kabiri nkaba notanga impanuro ku barongoye igihugu ko ibi bintu boraba bigahagarara ibi bintu cyuko abantu bagirirwa nabi izuba riva imyaka 10 bikagenda uko mu buzima mu by'ubutunzi mu bya politike no mu by'imibano murabona ingene igihugu kimeze
inzamba
Abanyagihugu muri komine ya Nyanza mu ntara ya Burunga barajwe ishinga n'ikibazo cy'amashamba cimeza aguma yononwa ku rugero ruteye ubwoba. Abo banyagihugu bavuga ko ayo mashamba acungerewe n'abantu bake cyane ku buryo badashobora gukora igikorwa bashinzwe neza. Ikindi abanyagihugu biyamiriza nuko hari bamwe ubacungera ayo mashamba bajya ibiturire bahabwa nabo bonona amashamba bagasaba kubyo hagarara iyo nkuru tibaze mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
amakuru dukora muri komine ya Nyanza akatumenyesha ko abonona ayo mashamba cimeza arabaje kurondera inkwi ibiti byo kubaka ibiti byo gucana mu amakara cyangwa ibiti byo gucana amatafari abanyagihugu muri komine ya Nyanza banegura ingene ayo mashamba cimeza ashungerewe n'abantu bake cyane kandi nabo bake nyene bakaba bizizwe n'ibiturire bahabwa nabo baza konona amashamba nabo bagaca birabira hirya
polisi yeje ibidukikije kirakora ariko kigirije ubushobozi bwo gukwira amashamba yose kuko bujya nawe ureka umwereka hanyuma ikindi nacyo n'ibiturire byariraye kuko n'ubufashwe ari nyungu kuri uwo mufashe kubera ko amubwiye yagenda gutwara aca yipfusaka mu mufuko hanyuma bifasha bihereye ngaho turasaba rero ko leta yakongereza abo bakozi nabo hanyuma kandi tugasaba ko abenegihugu bose botahura ko amashamba cimeza ariho ku myuka yacu twese ama bakayakingira
abanyagihugu basaba ko igiti gica abantu acungerewe amashamba ashobora kongerezwa ubufashwe nawe arya ibiturire agahanwa bimwe biboneka basaba ko n'abanyagihugu boza barahimirizwa ku byerekeye akamaro k'ibidukikije
urakoze Jean Jean Kibogora biri bamanye ibiganiro ku isoko uno munsi tugaruka ahanini kuri bikuru bikuru byaranze uyu mwaka w'ishuri urangi mu mashuri y'intango n'ayisumbuye aho bigaragara ko buri mwaka akanovera k'indero kabandanya katituka abakurikiranira hafi igisata c'indero bakabona ko igihe cyose umwarimu atarahabwa agaciro ataho icyo gisata kiriko kiraja ku isoko tubishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana
kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
ndabaramukije nongera ndabahana ikaze muri kino kiganiro kwisoko mugira mushikirizwe na Jean Desire Hatungimana mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ibazo bihanze igisata cy'indero mu Burundi bituma kanovera gatakara ku mwaka utashe bimwe muri ivyo nukubura abarimu bakwiye kandi babinonosoye ibikoresho mfashanyigisho bidakwiye agashahara kintica ntikize nibindi nibindi ibyo bituma inyigisho zidatangwa uko bikwiriye ubumenyi ku bana b'u Burundi bukagabanuka cyane nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro ku isoko umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2025 ushyira mu 2026 uheze waranzwe n'umwimbo udashemeye mu gisata cy'indero mu Burundi leta naho yagerageje gufasha muri bimwe ingorane nyinshi zabandanije zihanga icyo gisata cy'indero haba ku kanovera kinyigisho hamwe n'uburyo abana n'abigisha bigamwo tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
kuva umwaka w'ishuri uheze ukiri mu ntango ibibazo bijanye n'ubukene bw'abarimu ibirasi n'intebe abana bicarako hamwe n'ibikoresho by'ishure nivyo byari bihanze gisata cy'indero abarimu bakenewe bagumye ari bake cyane mu bahabwa akazi mubarenga ibihumbi 10 bari bakenewe abagera ku 2,300 nibo bahawe akazi mu ntango z'umwaka uheze mu mashuri amwamwe umwigisha umwe akaba yigisha abanyeshuri bagera ku 100 ibica bitera ikibazo kinini kubigisha babakurikirana kubera ubwo buryo bigamwo kugenda kw'abarimu baba baja mu zabukuru abaheba akazi canke baja mu bundi buzi navyo vyarateye ingorane mu mashuri amwamwe muri zero umwaka wa 2026 amasendika y'abarimu yarerekanye ugucegwa mu gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu nama ruko ko mayindero y'umwaka wa 2022 basaba ko hoba inama ku rwego rw'igihugu kugira higwe impinduka zishoboka muri ico gisata no gusubira guha agaciro umwarimu umwaka w'ishure uheze waranzwe kandi n'ikibazo c'abanyeshuri baheba amashure baharugwa mu bihumbi mu gihugu cyose ubukene mu miryango n'abana batwara inda batifuje biri mu bituma abana baheba amashuri ibibazo by'ibikoresho navyo nyene biri mu vyahanze gisata cindero naho leta yatanguje isekeza yise zero enfant malasi nukuvuga hata mwana numwe azosubira kwicara nabi amashuri yabandanije afise ibibazo by'intebe n'ubwinshi bw'abanyeshuri mu cigwa cakozwe muri ntwarante umwaka wa 2026 carerekanye ko ibijanye n'abanyeshuri basangira intebe ari benshi bitari hafi guhera mu gisata cindero muri kino gihe kugira bimwe mu bibazo bishobore gutorega umuti leta yemeye guha akazi abarimu bashika 5,000 kubaka ibindi birasi by'amashuri no gutanga izindi ntebe izo ngingo zishobora kuzana akarusho ariko bikazosuzumirwa ku rubuga muri uyu mwaka w'ishuri giye gutangura
arakoze Bertrand Ngendakuriyo nta cizere kinini gihari kwibibi byaranze igisata cindero bikosogwa muri uyu mwaka mushasha w'ishuri bucutangura bivugwa na Elari Nibizi akurikiranira hafi gisata cindero mu gihe bucatangura umwaka mushasha w'amashuri ariko abarimu bakaba babona ko atakiriko kirakorwa kugira abana ntibasubire kwiga bicaye hasi ntibasubire kandi kwiga abana b'umurengera mu mashuri Elari Nibizi akabona ko ico cizere kiri hasi cyane kuko naho bari ibiriko birakogwa igihe kigiye cyane kugira amashuri atangure hari bimaze guhinduka
muri iki gihe rero umwaka w'ishure ugira utangure muri kino gihe tuba twiteze yuko umwaka w'ishure utangura ingorane zose zatanguye zahejeje umwaka zitakihari tuba twiteze yuko atamunyeshuri uzogura ishuri kubura ishure jewe simvuga ngo ntiyabuze ishure yinjiramwo kubura ishure ni kubura igitabo c'ishure kubura ishure ni kushika mu ishure ukabura aho wicara ukabura intebe wicarako ni ukushika mu ishure ukabura umwigisha ukabura igitabo ivyo rero mu ntango z'umwaka ntiturashobora kuronka ivyankenegwa bituma dushobora kurimbura aho leta y'u Burundi igejeje kubitunganya ariko amatwi adusumira abo tukorana baraba hirya no hino baratubwira yuko atakintu atagakacira ku byerekeye ibyo kwagura amashuri kuko nukuraba abanyeshuri banditswe abanditswe umwaka uheze nibo banditswe uno mwaka ko bavuga bati ntihagire umwana azobura ishuri umva areka kubura ku rutonde rw'abanyeshuri mugabo mu ishuri abahari atahari ubu rero abigisha batubwira bati tubona abanyeshuri baguma bandikwa ariko ntitubona amashure yongerejwe kuri amwe yahahora aho uca wumva ko ikibazo c'amashure kitariko kiratoregwa inyishu ica kabiri bati twebwe amashuri yarahari umwaka uheze yarabuze imyango yarabuze amadirisha yarabuze n'igisenge ivyo ntitubona yuko bariko baravyongerako abandi bati twebwe ntitubona aho intebe nshasha ziriko ziraza bati kumbure biteze yuko mundwiza mu ntango z'ukwezi zishobora kuza batireka tubigumize mu kwizera bati mugabo nta ntebe nshasha tubona ziriko ziraza amashuri atagira intebe nta ntebe babona ko ziriko ziraza ibitabo urabona haragiyemo amaprogramme menshi yo guhindura programme bati twebwe nta bintu bishasha turiko turabona batireka tubigumane mu kwizera turabe mu ntango z'ukwezi yuko hari ibizoza byerekana yuko ariko barategura bariko barugurura amashuri ati twibaze yuko byo babibitswa ahantu umva rero ivyo abaye umwaka uheze hariho dufise amahirwe make yuko bihinduka uno mwaka kiretse bije bicerewe ivyo abaye umwaka uheze mu bisanzwe bisaba amafaranga ayo mafaranga nimba atari yanditswe mu kigega ca leta mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha mwumva biziheza bikazotera imbere gute
erari nibizi asaba abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abana kuko kwigisha abana bari muri ubwo buzima bisa no guhonyaga agateka kabo mu gihe abana bo bategetsi bo usanga biga mu mashuri meza meza adahura n'ivyo bibazo n'ubunyene dutega amatwi rari nibizi
umushikiranganje nabo bantu bo muri leta y'u Burundi bafata ingingo turabasavye biyumvire ko igishuri umwana wari wese yigamwo yoshobora kwigamwo umwana wiwe hama yihe ivyankenerwa bikenewe kugira ngo umwana yige akurikire ivyigwa neza n'umwigisha yigishe nk'umurezi nyene ashorere kuregura umwana uwari we wese amushikira amubona amubaza yamwicaritse mu kibanza ciza kugira nawe umwaka ni wahera hageze ko batanga ikibazo ku bana bose biga mu buryo bumwe
ni kuri ako kamo kayorari n'ibizi asaba leta ko n'abana b'abanyarucari bari bakwiye kwiga bisanzuye kugira ubumenyi bwabo nabo bwisununure dusozereye ko kino kiganiro nkabashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya kanyu ko kudutega amatwi isango rindi ni kwa gatatu w'indwiza mugira amahoro iwanyu
cyari ikiganiro ku isoko
urakoze deja tunyimana ntungaje dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese wonseze yombi gashimira abagenzanje umwese uciciwe bafashe kubaturukaniza mugire bamwe mubahwe banyu byanyu na gahwane.